nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya mbere rusama tuti namwe bakunze muri ko mukurikira radio inzamba gateka kawe nabaye mwiriwe nongera ndabaha ikaze mu makuru twateguriye kuri uyu munsi wa gatatu nkaba kandi ndabifuriza kandi umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Amakuru twateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Wasaka fefe cyo muri umwimbo w'igihugu wagenze neza muri no mwaka turimo mu bisata bitandukanye by'ubutunzi mu Burundi. Ibyo bishikizwa na Varistone yishimiye umukuru w'igihugu Burundi kuri no wa gatatu ku itariki ya mbere rusama mu gihe Burundi bwari kubwifatanya n'amakungu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Selesenza Vimana arongoye umunani w'amashyira hamwe ahurikiyemwe abakozi Kosibu we wakabanegura ingene abakozi babayeho nabi mu bukene bwokora makara bugata hanze aho umushahara utagishobora gutunga umukozi ngo ahuze iminsi igize ukwezi. Abantu barenga igihumbi barishwe n'abagizi ba nabi gushika ubu bataramenyekana kuva imyaka ine umukuru w'igihugu Varistone yishimiye arongoye u Burundi. Biri mu cegeranyo cyakozwe n'ishyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu rigiteka rivuga ko ikibabaje ari uko benshi muri bo bahambwe atamatohoza abanje gukorwa kugira ngo hamenyekane n'abakoze ayo mabi. Imyidogo nayo ni myinshi ku banyagihugu ku mutumba mukungu ni muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba bikaba biva ku busuma bwa bayendanse abajije intwaro n'abari mu ndongozi z'umugambo SNDD-FDD uri ku butegetsi baradomwa ku rutoki n'abanyagihugu ko baza kwisonga mu bagirizwa ubwo ububisha. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muragoma mu duteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramuta nongera ndabaha nikaze mwidonido ryano makuru. Turi kwigenekezo rya mbere rusama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ijambo rijanye n'uwo munsi umukuru w'igihugu Varistone yishimiye yashikirije Abarundi yamenyeshe ko uno munsi mukuru w'abakozi n'akazi ushitse mu gihe mu Burundi umwimbo wifashe neza. Ibyo navyo ngo igihugu kibikesha ingene Abarundi bahinduye ivyiyumviro n'ingendo. Tega matwi umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye.
Twirimbuye tutibabarira ayo kandi tutifyeta ibitanuze dusanga uyu mwaka twawimbuyemo ivyiza bitari bike. Ibyo navyo muri rusange tukabikesha ukuntu Abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kari gisata cy'uburimyi cyari cyahebewe abitwa bakene abize amashure bakagica kure umurimyi bamwitanya rucari none ubu n'abakire baracijubikiye kuko babonye ko ariho koko hagwiza umwimbu. Ubu Abarundi basigaye bahurumbira gukorera hamwe mu makoperative uko batahora mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo kugira bakorere hamwe. Mu gisata cy'uburimyi umwimbu warabaye mwiza cyane ukuso kwihema abarosa kabiri mu gushora umusese karabarabizi mbere nganje nterakamo abagwiza tunga bahingura kuja ku givi kugira ngo bahingure umwimbu ushobokere kubikika no gushogwa ku masoko mpuzamakungu.
Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari wakoze n'akazi mu Burundi ukaba uhimbajwe mu ntara ya Kayanza indongozi zitandukanye harimo n'umukuru w'igihugu co kimwe n'abakozi bakaba hari bicikiye muri iyo ntara. Ibyo abakozi bavuze bakaba harimo ubuzima abakukuruke babayemo kubera kubura uburyo na cyane cyane abariko barungikwa mu zabukuru ku myaka 60. Celestin Savimana arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi Kosibu akongera kaniguri ingene agashahara k'umukozi atako kifashe kubera ubuzima buzimbye. Kurikira Celestin Nsavyimana yavuze ku izina ry'abakozi hariya mu ntara ya Kayanza aho ari kwahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe umukozi n'akazi.
ingingo zafashwe zo kuruhika abakozi mu karuhuko kabageze mu zabukuru bataragera bakabakura ku myaka 65 bakabashira ku myaka 60 na cyane cyane bo mu bisata by'indero n'amagara y'abantu hamwe no kudatekerera bagiye muri ako karuhuko nk'uko amategeko abivuga byataye mu kaga imiryango yabo bakozi mu gihe ibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo yaryo ya 21 itegekanya ko iteka ry'umuntu wese risonerwa kandi rigakingira kubera amadeni bari barafashe bamwe mbere inzu zabo zikaba zari zaratanzwe ko ingwate izo nzu ziriko zigomba kugurishwa kuko batagishoboye kuriha abandi nabo imigambi yabo yabaye impfagusa ku byerekeye ubuzima buzimbye ibiciro byose by'ibintu byangenerwa byose byaradoze atacyamira abantu ntibagishoboye kuronka icyo bafungura nk'uko bitegereza kugira umuntu agire ubuzima bwiza ntibagishoboye kwivuza kwiyunguruza tutibagiye kugura utuntu n'utundi twagenerwa mu buzima bwa minsi yose umushahara ntacyukimariye umukozi kuko mu Burundi ata politiki ihari yo kuduza umushahara bifatiye ku iduga ry'ibiciro n'ihindagurika ry'agaciro k'ifaranga bimwe twita mu gifaransa indexation de salaire au coût d'orage n'abakozi ntibirabagora ingene bashobora gushika ku kazi ku masaha akazi gategereza gutangura
tukiri muri ico kibazo nyine co guherekeza abagize ico bamarira igihugu bageze mu zabukuru igihe bari bakibasha gukora umukuru w'igihugu Vaito Ndayishimiye asaba amashirahamwe arero gutekaniza akazi z'abakozi kuba yacikije muri ino ndwi turimwo ibiharuro umurwi nshingwabikorwa w'igihugu uje ico kibazo kugira ngo ibihe intumbero maze abakukuruke baronswe amafaranga yabo biziganirije atagatosi karimwo tumutege yompi
murazi mwese iyo Burundi buvuye kandi murazi ko uko Burundi bafise inyota yo kubaho neza niko na leta vyeyi ivyifuza iyi ngingo yafashwe hisunze ko umukozi akokuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa mbere ayo yaziganirijwe akaba amaze no kunguka ayatari make amashyirahamwe nayajejwe guteganiriza akazoza abakozi nayajejwe kubungabunga uwo mutigiri watanzwe n'abakozi kugira ngo bazowuhembwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru kubera rero iyo ntumbero yaje ari nshasha ibyo bisata byo gutegurira akazoza abakozi ni nkuko vyabashikiriye batari bavyiteze arico gituma guharura bisa n'ivyabagoye bagatera cyane nico gituma tumaze kubibona uko twategetse izo nzego zijejwe guteganiriza kazoza abakozi ko batugirira ubu bwa vuba ibiharuro babidushikirize bitarenze indwi nyene kugira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero yumvikana nivyo bizotuma twemeza neza tutihenda icyo leta yokongerereza kuko ayo mwatanga mu kwiteganiriza ntigwanyu
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko abakukuruke mu mwaka w'ibihumbi 2023 bazoronswa umukando wo mu zabukuru ungana n'umushahara bari bageze ko igihe bari ko barakukuruka tumira mate duje tubandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
tutanukire higisata cagateka kazi na muntu wahishamwe rihanye agateka kazi na muntu rigiteka rijanye gushinga n'ubwicanyi bw'imonogoje kuva Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi haheze imyaka irenga ine muri ico kiringo cose ishamwe rigiteka ryasanze abantu barenga igihumbi barishwe n'abantu bataramenyekana iryo cyaha hamwe rikabazwa nuko benshi mu bishwe bagiye bahambwa atanamatoza rinze gukogwa rigasaba amakungu kwikena hafi ayo mabi akogwa mu Burundi dutege yompi anshere niko yagize arongo ishyirahamwe rigiteka
rigiteka icyo yibaze ikibazo kinone kubera iki leta ishyiramo izo nguvu z'uguhamba abo bantu mu gihugu cyose mugabo ntishyiremo inguvu ko ababishe icyatumwe abantu bishwa bimenyekana kandi abantu badasiba gusemerera digiteka rero niho yafashe ingingo kireka nyabuna igire icyegeranyo cya bose kuva umukuru w'igihugu igihugu itwagwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye barabe yuko leta yo kwikubita agashi ihagarika ubwo bwicanyi yongere itanga umuco kuri abo bantu kuko ibiharo biteye ubwoba aho ligiteka muri kino kiringo mukuru w'igihugari ndayishimiye lite kashe kwegeranya abantu bashika igihumbi ijana mirongo inani n'umunani bishwe n'abantu batazwi lite kigati cyo giharuro kirateye isoni kirateye n'ubwoba mu gihugu cyitwa ko ariho atangwa niho hama bama ariko avuga ko amahoro ari umusesekara biteka kagati nyawu nigomba ko abafasha Burundi n'abarundi bo kwamiriza rimwe barayo yuko ngo bwisanye guhagarara mwice seganye riteka irahamagarana uvuga umushinga yarenganje jeje je umutekano mu gihugu uko uri kuraraba abantu bahamba abo bantu atamatoza n'amatoro yabaye bari muri iyo ubwo shikanganje atwara bitege hamagara n'ubushikanganje bw'ubutungane ko nabwo bwo kuri igikorwa cyabo abantu bakora ibyo bintu bamenyekana nanye n'igituma babikoze hama abakoze bashingizwe ritekira hamagarira n'abafasha Burundi ko ubwo gice bafashije kugira ngo bafashe barabe mu nguvu bafise ko batubwira leta yuko yohagarika ibyo bintu
imbere yo gusozera hano makuru tuje mu gisata kijanye n'intwaro ibereye aho abanyagihugu bo ku mutumba mukungu ni muri komine Nyanza Lake mu ntara ya Makamba biyamiriza ubusuma bukogwa kuri uwo mutumba nibuheze ngo buhanwe bamwe mu bamaze kumenyekana hakaba harimwo abajeje intwaro banari mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD basaba abajeje intwaro ku rwego rw'igihugu gushengeza imbere y'ubutungane bakoraye mabi abajejwe ubutungane nabo bagacimanza badahengamye reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazwe
abanyagihugu bo ku mutumba mukungu muri komine Nyanza Lake bariyamiriza ubusuma bukogwa kuri uwo mutumba na bamwe mu bajejwe intwaro bakaba no mu ndongozi za CNDD-FDD ivyo bakaba bavyiyamirije inyuma yaho hibiwe umunyagihugu kuri uwa gatanu igerekerezo rya 27 ndamukiza ababikoze bagafatwanwa itonga ariko nibigere bakomwa komwa nkuko vyiganwa na banyagihugu ngo umunyagihugu azwi ku matazirano ya Norbert Alexis ava ku mutumba cha bara muri komine n'intara ya Rumonge yarategerewe arasahugwa mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatanu agiye kurangura ku isoko ya Muyange riri muri komine Nyanza Lake hari igihe cy'isaha 10 izubuca mu gacimbiri mukera ya kabiri kuri uwo mutumba abagabo batatu bamutegereye bambaye impuzu z'umugambwe CNDD-FDD bagerageza kumuniga ngo bamwaka amafaranga yari afise arigwanira ariko baruhuka bamutwaye ikinga yaragiye kurangura ko hamwe n'iradiyo yari afise umudandaza yavuye akoma induru abantu bashaka baduka maze bakurikirana abo basuma bavuye basanga ikinga bahejeje kurinyegeza ku ishure shingiro rya mukungu ya gatatu mubagiye gufata iryo kinga hakaba harimwo umukenyezi ntungwa nayo Medine arongoye agacimbiri mukera ya kabiri ngo ntiborohewe kuko uwo mukenyezi nawe yakubaguwe n'umunyezamu kuri iryo shure shingiro rya mukungu ya gatatu iryo kinga ryavuye risubizwa kuko n'abandi babiri bari kumwe bavuye batwagwa n'abanyagihugu ku kirindiro c'igipolisi kiri kuri uyo mutumba abandi bahavuye bafatwa bari muri ubwo busuma ni Celestine Magarita Rongo agacimbiri mukera gatatu akanatwara ugaruka bw'imanera kweza CNDD-FDD muri zone mukungu hamwe n'umukukuruke mu gisirikare wo ngaho nyene naho bafashwe radio iwo mudandaza ngo ntibemeye kwisubiza ariko bajejwe intwaro n'igipolisi bakaba bategetse abagabo batatu gutanga amafaranga angana n'igiciro cayo abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakiyamiriza iyo ngendo yo gukingira ikibaba abasuma bafatanywe itonga mu kubumvikanisha uwibwe yakongera gahohoterwa hamwe n'abasuma basaba abajejwe intwaro kubanza nyabuna bagakura mu bajejwe intwaro uwo Celestin Nimagaritse hamwe no kumuhagarika kurongora urwaruka rwa CNDD-FDD muri zone mukungu inyuma y'ivyo bagasaba ko ubutungane nyabuna bwoca bukora akazi kabwo kuko ibyo gutegera abantu bakabasahura bitwaje impuzu z'umugambi wa CNDD-FDD uri ku butegetsi bishobora gutuma n'abandi bikika mukiza bakabigira ingendo narya babikora bitwaje ko bariko bacungera umutekano munyabune uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba ntituraronka mustane wa komine Nyanza Lake kugira ngo agire ica bivuze ko
Eddie Claude nazwe arakenuye nunga ha duciye dusozera amakuru twateguriye kuri uno wa gatatu shimire mwe mwese mwarimu yatezeyo menshi shimire nabagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira aya makuru aboneke nko kumuyumvise mwese ndabivurize umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mwiza na gahwana.